Mwanda nyakumviriza ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jean Diane Ninahazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho igihe nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane tiyahere muri Sudani. Abdalla Hamdok yaheruka kuvanywa ku butegetsi muri Sudani yarabusubijwe agarutse mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere biciye mu masezerano yashizwe ko umukono nawe hamwe na General Abdel Fattah al-Burhan atwara abasirikare bakoze kudeta ku igenekerezo rya 2025 ukwezi kw'icumi uno mwaka. Mu ijambo Hamdok yashikirije amaze gutera umukono ku masezerano yuwo yeje ku munsi w'Imana yaremeye ko icyo agiye kwihutira ari uguhagarika gusesa amaraso y'abanyagihugu. General Burhan we yarashimiye Hamdok ku cyo yise ukwihangana kwamuranze kuva ubutegetsi bwiwe butembagazwa mu kwezi kw'icumi. Hamdok yarafungishijwe icamato. Zimwe mu ngingo ziri mu masezerano yeje ku munsi w'Imana harimo kurekura abashikiranganji n'abasivile bose batawe mu mvuto. Itariki bazorekurirwamo ariko ntiyatangajwe. Muri Burkina Faso abakora imyiyerekano barakoraniye hamwe mu micungararo y'umugwa mukuru wa Gadugu basibira urukurikirane rw'imodokari z'abasirikare b'Ubufaransa zariko zigerageza kujya mu gihugu kibanyi cya Niger. Abo banyagihugu bavuze ko bibaza ko izo modokari z'igisirikare z'Ubufaransa zari zitwaye ibigwanisho ku mihari y'iterabwoba yakwirakwiye muri Burkina Faso kandi maze guhitana ubuzima bw'abasivile baharugwa mu bihumbi hamwe n'abajeje umutekano mu myaka itandatu iheze. Abasirikare b'Ubufaransa bari muri ako karere kugwanya impari y'iterabwoba ishamikiye ku idini rya Kiisilamu. Abanyagihugu ba Burkina Faso ariko bavuga ko bashavujwe n'uruhara rw'Ubufaransa mu mutekano muke urangwa mu gihugu cyabo bigatuma iryo shavu barita ku nteko z'Ubufaransa. Naye muri Tunisia abategetsi bavuze ko umunsi w'Imana ko bahagaritse abimukira 2023 bariko baragerageza gushika ku nkengera z'amazi mu Butaliyano. Umuvugizi w'igisirikare gicungera inkengera z'amazi muri Tunisia Hussein Edine Jebabli yavuze ko bafatiwe mu bwato 9 butandukanye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'Imana. Yavuze kandi ko abo bimukira bamuka mu bihugu bitandatu bya Afrika harimwo n'abo muri Tunisia 111. Ikigo cya ONU kijejwe impunzi HCR kivuga ko abimukira barenga 58,000 n'800 bashoboye kwinjira mu Butaliyano kuva mu ntango z'uyu mwaka benshi baciye mu ibahari Mediterane. Tukivuga kubimukira hanze y'umugabane wa Afrika, abategetsi muri Mexique baratabaye ku munsi wa gatandatu abimukira 600 bamuka mu bihugu 12 byo mu karere ka Amerika yo hagati. Babasanze mu makamyo akwegana muri leta Veracruz iri mu bumanuko bushyira ubuseruko bw'igihugu bagomba kujya muri leta z'umwe za Amerika. Ibi byavuzwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe abimukira mu gihugu cya Mexique. Abimukira bangana 1,700,000 nibo bagerageje kwinjira muri leta z'umwe za Amerika mu mpisho baciye muri Mexique kuva mu kwezi kw'icumi 2020 gushika mu kwezi kw'icyenda mwaka w'2021. Ku mugabane wa Buraya abantu baharugwa mu 35,000 barakoze imyiyerekano i Vienne ku mugwa mukuru wa Autrishiya ku munsi wa gatandatu biyamiriza ingingo yo gusubira kugumizwa mu ngo kuva kuri uyu wa mbere mu gihe abandura umugera wa COVID bongeye kwiyongera muri icyo gihugu. Leta ya Autrishiya yavuze ko icyo kiringo caguma mu rugo kizova ku minsi 10 gushika ku minsi 20. Ahandi havugwa iyo myiyerekano ni mu Buhorande aho abantu barugwa mu majana bihereje mabarabara biyamiriza ingingo nk'iyo.
Aloise Bigirimana urakoze kuri no makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya nayandi nibutse abakunzi b'ijugi ya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trevewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika ikaze mu gice cya kabiri cy'amakuru twafitiye muri kano gatondo. President Uganda Yoweri Kaguta Museveni asaba abarwanyi ba ADF bamaze iminsi bagaba ibitero mu gihugu ciwe kunyeguruka bakava iyo bari hose bakishikana bitagenzu ko bakarimbuka.
Of course they will be prosecuted, but if they do not come out they will all die.
Uyu ni President Uganda Yoweri Kaguta Museveni muri make aha agira ati bitanze nta nkeka bazohanwa ariko batabikoze bazopfa. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abitwaje ibirwanisho mu mpera zindi twaraye dusozereye banyuruje abanyagihugu b'abashinwa batanu. Ano makuru yose ari mu yo turambura mu kanya isase sangwe ikaze. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika. Makuru yacu tuyahere muri Congo aho abanyagihugu batanu b'abashinwa bari basanzwe bakora imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro ahitwa Mukera turi muri sector ya Mutambara territoire ya Fizi ntara ya Kivu yepfo mu mpera zindwi twaraye dusozereye banyurujwe n'abantu bitwaje inkoho bataramenyekana. Ibindi kuri ino nkuru tubibaza umenyesha makuru wacu Vedast Ngabo.
Umuyobozi wa societe civile muri Mukera Bwana Bonane Christophe avuga yuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ahagana saa tatu abantu bataramenyekana bateye ku gihugu gicumbitsemo bashinwa bacukura mu buye y'agaciro kiri Mukera bashimuta abashinwa batanu bica umupolisi umwe ndetse bakomeretsa undi. Yagize ati
kwa majira ya saa tatu za usiku kwenye eneo ambapo ni kaa
hari saa tatu za nijoro ahari icumbi ry'abashinwa bacukura amabuye kumva amasasu menshi yarashwe n'abantu bataramenyekana. Nyuma yo gutohoza twasanze bashimusa abashinwa batanu batwara ibintu byinshi ndetse bakomeretsa umupolisi umwe undi na
wamechukuliwa na kubebewa na hao watu na vitu fulani fulani na vitu fulani fulani vimechukuliwa hapo. Kuna jeruhiwa polisi moja na mwingine mmoja kufariki.
Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko abo bashinwa bari bamaze amezi agera kuri ane bari Mukera bakorera sosiyete icukura amabuye ya Beyond Mining kandi ko bakoreraga Kananda, Itota ndetse n'Isimbi. Twavugishije umuyobozi wa territoire ya Fizi Bwana Kawaya Mutupila Eme kuri iki kibazo cy'ishimutwa ry'abo bashinwa atubwira yuko ari mu nama y'umutekano. Twongeye kumuvugisha nti yafata telefone yacu gusa zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zikorera mu karere ka Fizi zari Mukera ahashimutiwe abashinwa zivuga yuko hashimuswa abashinwa batanu kandi ko bari gukora amatohoza yo gushaka kumenya abashimuswa abashinwa naho babatwaye. Societe civile igaragaza yuko iyi sosiyete ya Beyond Mining yatangiye gukorera mu Mukera tariki ya 30 y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka nyuma y'amwe mu masezerano yari yagiranye n'abaturage batuye Mukera arimo kububakira umuhanda wa Mukera Katanga, kubaha amazi, imirimo ndetse no guhingurane bamwe mu baturage abo bashinwa bacukura amabuye mu mirima yabo. Iki kibazo cy'umutekano muke muri aka karere giteye impungenge abaturage batuye muri Fizi. Jason Bagaza ni umushakashatsi ku bibazo bibera muri Fizi na Uvira na Mwenga aragaruka ku ishimutwa ry'abo bashinwa.
Ariho n'abashobora gutera bariya bashinwa ubwoba kugira ngo bamonopolize marché y'inoro tuba deja ariho n'amotisho menshi kuko igihugu cyacu kirimo amabuye y'agaciro hari abantu bashobora kwihisha inyuma y'abariya bandi bashimuta abantu kugira ngo batere ubwoba abashinwa, abashinwa bakuremo akarenge hanyuma ariho basigarana imbaho nyine amabuye y'agaciro muri kino gihugu cyacu. Icyo nacyo kirashoboka, iyo ni iyindi mpamvu ishobora gutuma bariya bantu bashimuta. Aba bashimuta bashobora kuba bari babakenyemo amafaranga kugira ngo nibabafata basabe ababatumye kugira ngo babahe amafaranga baze kubareka.
Mu kwezi kwa cumi gushize abantu bitwaje ibigwanisho bari bashimuse nabwo abakozi batatu bakorera International Medical Corps bari bavuye Baraka bagiye Rumanyi mu turere twa Fizi na Uvira na Mwenga. Uyu muco wo gushimuta abantu hanyuma bagacunguzwa amafaranga ugenda ufata indi ntera ikomeye kuko hari aho basanga n'abahinzi mu mirima bakabashimuta. Vedaste Ngabo ku bwaradiyo y'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Vidaste ngabo urakenuye muri Uganda na nabice ku masonga nkitangura president w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni asaba abarwanyi ba ADF kwishikana bitagenze uko bakibonera ko Museveni yabivuze kwa gatandatu mu ijambo giwe rya mbere ku bitero by'iterabwoba byagabwe I Kampala ku murwa mukuru wa Uganda imurirambuye na Ignatius Wahizi akoreje rya Amerika muri Uganda
Mwijamba gishije kubanyagihugu mwijo byo kuwa gatandatu president Museveni yavuze ko habayeho kurangara ku ruhande rw'abashinzwe umutekano ariko ko ibi bitero bibiri n'ibindi byari biherutse mu kabari no muri bisi itwara abagenzi bimaze gukangura abashinzwe umutekano ubu akaba amaze gusenya imitunganyirize y'uwo mutwe wa ADF uvugwa kuba uri inyuma y'ibyo bitero Museveni yihanganishije abapiri wababo muri ibyo bitero anasaba abanyagihugu kuba maso mu gihe inzego zishinzwe umutekano ziri mu muhigo w'izo ntagondwa avuga ko zitagifite ayandi mahitamo uretse kwitanga
We now know a lot about these terrorists. Of course some are not yet arrested.
Ni ubutuzi byinshi kuri uyu mutwe wa ADF ariko benshi ntabwo bari bafatwa inama nabagira bose hari abihishe muri Kenya, Tanzania, Mozambique, Congo no muri Afrika y'Epfo. Nuko bakwitanga kugira ngo bakize ubuzima bwabo. Tuzabashyira mu butabera bitanze.
Congo, South Africa. Surrender and save themselves. Of course, they will be prosecuted. But if they do not come out, they will all die.
Ariko nibatitanga bose bagiye gupfa bashire muri iki gihe rero turasaba abanyagihugu bose kuba maso kuko mu gihe izi ntagondwa zose zitarafatwa zizakomeza guteza umutekano muke Perezida Museveni yongeyeho ko intagondwa za ADF zaneshejwe ku butaka bwa Uganda akabuza irimo gukoresha ibice by'igihugu cy'igituranyi cya Congo kitabamo ubutegetsi guteza umutekano muke muri Uganda zikoresheje amafaranga zikura mu bucuruzi zikora muri icyo gihugu
Now for ADF it's now a business because they are in Eastern Congo which has no government
ati byabaye ubucuruzi ku ruhande rwa ADF kuko bifatiye agakiye ko muri Congo y'uburasirazuba katagira ubutegetsi bacuruza imbaho bagacukura amabuye y'agaciro nka zahabu ibyo nibyo bacuruza kugira ngo babone amafaranga yo gukora ibibi bo nta nubwo bashaka ngo umutekano muke uveho kuko bawuboneramo inyungu ubu turi mu biganiro na leta ya Congo izo ntagondwa tuzazibona kandi tuzirangize abaperezida batandukanye ku mugabane wa Afrika barampamagaye kuri iki kibazo mbizeza ko turimo kugishakira umuti iki kibazo cya ADF tugiye kugikemura burundu Museveni yanenze abakuru b'imitwe y'iterabwoba bishingiye ku madini bakoresha urubyiruko mu bikorwa by'ubwiyahuzi babiziza ko ngo bazaje mu ijuru yibaza impamvu abakuru b'iyo mitwe bo batiturikirizaho ibyo bisasu kugira ngo nabo baje muri iryo juru bashukisha urubyiruko kugira ngo rwiturikirizeho ibyo bisasu bihitana inzirakarengane bwari ubwa mbere Perezida Museveni avuze ku bitero byashigisha umujyi wa Kampala mu gitondo cyo kuwa kabiri bigahitana abantu bane abandi bagera kuri 30 bagakomereka barimo n'abapolisi ibi bitero abashinzwe umutekano bavuga ko byagabwe n'abiyahuzi babiri bo mu mutwe wa ADF hano Kampala ku murwa mukuru wa Uganda na cyane kuba byarabereye ahantu hagenzurwa cyane n'abashinzwe umutekano igitero cya mbere cyabereye hafi n'ikigo cya polisi igenzuye umujyi wa Kampala ikindi cyakurikiyeho kiba nyuma y'iminota 3 yonyine kibera hafi cyane inteko ishinga amategeko kuva ibitero by'iterabwoba byatangiye kubera mu gihugu mu kwezi gushize polisi ivuga ko imaze guta muri yombi abantu bagera kuri 30 bakorana n'umutwe wa ADF ubiri inyuma kandi abarenga 10 bo akaba bamaze kwicwa barasiwe imbere mu gihugu bamwe bakanasanganwa ibikoresho by'ibisasu bya bombe. ADF ni umutwe wa Kiyisilamu urwanya ubutegetsi bwa Uganda kandi akaba ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane Ibeni. Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ziherutse gutangaza ko ADF yamaze kunga ubumwe na leta ya Kiyisilamu hamwe n'undi mutwe w'iterabwoba urwanira mu gihugu cya Mozambique. Ukurikije Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, iyo mitwe yombi niyize umutwe wa leta ya Kiyisilamu wo muri Afurika yo hagati cyangwa se IS Central Africa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umurwi w'igihugu jeje agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH urashima kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse guhagarika ibihano zari zafatiye u Burundi. Ivyo bihano vyafashwe bivuye ku mvururu zo mu 2015 vyarimwo ukuziririza abategetsi bamwe bamwe b'u Burundi kwinjira ku butaka bwa Amerika no gufata amatungo yabo. Ibindi kuri no nkuru na Eloge Wirika neza akuri Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Ingingo ya Amerika gukura ibihano ku Burundi iri kuminwa yose y'abarundi baba mu gihugu no hanze yacu kubisohotse. Eka n'ibinyamakuru vyaje mu gihugu hagati mu karere na mpuzamakungu niko kuko. Turetse President Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ashimagira ati ku izina rya leta n'abanyagihugu b'abarundi no ku izina ryanje nyene ndashimye ingingo ya nyakubahwa Joseph R. Biden nta tangazo ryasohowe na leta. Umuvugizi wa leta yatubwiye ko atacaragera kuvuga kuri iyi ngingo ariko kuri kitegura itangazo izobishikiririzamo. Mugabo mukuru mu rw'igihugu rero watakaza Mumuseni Dash, Sixte Vinyini Muraba yatubwiye ko ingingo nk'izi ziri nguva afata ingingo kugira ngo bakomeze kurusha agateka kazi na muntu.
Iyo igihugu kiko kirakora utwigoro kugira gisimbasaze agateka kazi na muntu na demokarasi, amakungu akabibona akabishima, bitanga ingufu ku bantu batandukanye. Nibaza ko rero ibi bizofasha ibego bitandukanye kugira kwisuzuma barabikora uturenge tundi twadusigaye bashobore kuducyorora.
Impinduka ni Muraba avuga nashya niko yagize yarongoye ishirahamwe ry'iteka rihanye agate y'akazi na muntu warazemeza ariko hari cyane ngingo ugutezurira abagizwa mabi
muri utwo twigoro cyane cyane bivuga mu ngingo zimwe zimwe umukuru w'igihugu yagiye afata. Mugabo rero turatewe amakenga yuko iyo ngingo yo gushyikira leta y'u Burundi umengo iza ifuta ibyaha zagiye bikogwa imigwi yose umuntu aca yumvira ati none ga abo nabo barejejwe nyine icabuje amahoro Burundi no kudahana ubandanije ejo cyangwa cyanke ejo ayo mabazo asubira ibonekeze.
Ikuru waho byabino bihano ni insinzi ikomeye kuri leta ya Burundi n'abakunzi bayo. Mu minsi heze inama ya ONU ijeje wataye akazi na muntu yari yafutse mu rwego rwa ONU watohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ibusubiriza n'umwanditsi arabaga ateka akazi na muntu. Ariko bamwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu nka IDH babona ko atari bwagere akavuga ko atacahindutse ku rubuga. Kagenate Zaki yari umushakashatsi muri iryo shyirahamwe rikora amatohoza ku Burundi akabakoreye ku karere k'ibiyaga binini hafi imyaka 25 uko ni kabisobanuye Ijwi rya Amerika.
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et
climatique. Ariko ibyo biherera ku karimi kareje gusa hari cyobo kinini hagati y'ukuri n'izasezerana gushitsa. Ntabikorwa kiboneka nk'uko
Et la réalité, comme l'illustre les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
Muribo harimo alengi yome bunyoni mushikanganje wa mbere w'u Burundi akaba ico gihe yarajeje ubushikanganje bw'umutekano Kode Fwa Bizimana umuhanuzi wa president Ndayishimiye yari cegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi Jean-Vendre Lakobucha umushikanganje w'ubu wajeje umutekano n'intwaro hagati yari umuhanuzi mwishikira mushikanganje bw'umutekano n'abandi Mwari bashatse guhirika ubutegetsi bakanaziye mangira bavuga ko bashaka guhagarira amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro bemeza ko byahonyanzwe n'ingingo ya Tende ZFDD umugambo uri ku butegetsi y'ugusubira gutanganya kwigendera Pierre Nkurunziza nk'umukandida kugira ngo yitoreze ikindi kiringo cyateye impari harimo General Godefroid Niyombare na General Sirinda yirukiye yashengereye mu ibohero rya Gitega ku murwa mukuru wa politike mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka kwa gatandatu ukwezi kwa 11/2017 President Donald Trump yongereje ikiringo cy'ibihano Anthony Blinken umunyamabanga wa leta Amerika yatangaje kw'ibihano vyakuwe ku bantu 11 naho Amerika yakuye ibihano Burundi kuva mu ntango za 2016 buracari mu bihano by'umwe bwa Buraya bwahagaritse imfashanyo zose bwa leta kubera imvo nk'izashikirijwe na Amerika kandi uwo muryango akaba ari wo uronsa amafaranga menshi y'imfashanyo leta buri mwaka amazuba kwa ijwi rya Amerika Bruxelles mu Bubiligi yaribwiye ko atankeka n'ibihano bizofutwa kuva hadutse injyane zaturutse ubwindi kiringo ca nyakwigendera President Pierre Nkurunziza mu 2015 Burundi cyafatwa nka bimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bakunzi b'imikino na sport hakanika kanya akanyu agezeho mu gisata cha sport tuyahere mu Burundi imigwi ya Dynamo urunani Gymkhana na Kern niyo izo kina mu mpera y'ino ndwi dutanguye igice cha kabiri kishiri cha nyuma mu nkino zitiriwe ikinyobwa Viva mu mupira w'amaguru ihiganwa ryabandanije ku munsi ugira wa 13 ibi byose umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana yabiduteguriye
Kuri iyo ndwi igiri ya 13 mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Musongati yatsinze Atletico New Oil bitsindo 2-1 ni navyo Message Ngozi yatsinze Burundi Sport Dynamique Aigle Noir nayo yatsinze Rukinzo ivyo bitsindo 2-1 eka na Vitaro nivyo yatsinze Recroco mu zindi nkino zabaye Top Junior yanganije na Buja City igitsindo 1-0 Umamuru itsinda Kayanza United yorohewe cyane ku bitsindo 4-1 Flambeau du Centre yatsinze Olympique Star bitsindo 2-0 na yo Royal yanganije na Flambeau de l'Est ubusa kubundi Feruz Aruna amenyereza umugwi wa Flambeau de l'Est amenyesha ko ashima inota rimwe yaronse uwo mumenyereza mushasha w'uwo mugwi akizera ariko ko niyamara kumenyerana n'abakinyi biwe umwimbu uzoba mwiza
Vrema ndashima uko umuntu aronka inota kubera ishampiyona uko ubibona iragoye cyane vrema kandi ukinira mu kibuga cy'undi biragoye kurayo inota kandi ubona ko na Royal Sumugwi wabana labuze determination ivyo ndimo ndakora iyi misi yose kubera murazi ko nafashe umugwi mu kanya gato kandi en plein championnat kandi nakurikiranye n'ama match akomakomeye cyo gituma tuzobandana tubikora uko akazi katubwiye
Kugeza ubu Bumamuru niri mu kibanza cya mbere n'amanota 32 nayo umugwi wa Rekoroko ukabona mu kibanza cya nyuma n'amanota 5 Muri basketball naho mihiganwa gitiriwe ikinyobwa Viva kitarimwo umwambiro gikogwa n'ishirahamwe rihingura ibinyobwa mu Burundi Brarudi umugwa Dynamo watsinze Lemesha ku manota 78 kuri 67 urunani utsinda Mutanga United ku manota 87 kuri 56 Jimkana yatsinze New Star ku manota 83 kuri 73 Ayo Kerne yirahereza ipo mu kwitsinda ku manota 68 kuri 57 Ufuranzima Arsene amenyereza Kerne aratubwira icyo basumbije umugwi wa Rezipo bigatuma bashikira insinzi
Rezipo nibaza icyo twashoboye kurusha nuko twashoboye kudefenda neza kubasumbya ibyo ubwo bukumbure bariko barakora ko bari bazi twa du saison iri plus compact igoye gupenetramo nubwo mu minota ya mbere bashoboye gurengisa amashuti ya kure ariko ubwa nyuma twaye babujije turashobora gushiramo ingumvu muri defense ama turakosora nicyo nabona ubwo twabarusumbije kuri defense bwa mbere hanyuma cyabaye ko twe twashoboye kugira attack kiri pose tugashobora gutsinda amanota menshi n'amarobon français menshi tukabasubiza
Blaise Higwa amenyereza Rezipo amenyesha ko kutamenyerana ari byo byabakoze ko
bakwa bakinye bende bashasha baramenyerana gutashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash kugira ngo nimenyereze cyane kugira ama automatisme ya umubakinyi abe correct
ngomenya ko imigwi ya Dinamo Urunani Kerle na Jimkana arizo zizokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma mu mpera y'indwi dutanguye umugwi uzotwara igikombe ukazoronka agahembo k'imilyoni 6 mafaranga y'amarundi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana ari gucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezweho mu gisata cha sport mu Rwanda
Mu mpira maguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yageze ku munsi wayo wa gatatu. Kwa kane habaye imikino ibiri. Kuri stade Kamarampaka i Rusizi, ikipe ya Espoir FC yanganyije na Gicumbi FC ubusa ku busa. AS Kigali itsinda Gorilla FC igitego kimwe ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Kwa gatanu nabwo habaye imikino ibiri, yombi ibera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Gasogi United yatsinze Rusiro FC ibitego bitatu kuri bibiri, Kiyovu Sport inganya na Police FC igitego kimwe kuri kimwe. Imikino ibiri isigaye kuri uwo munsi wa gatatu wa shampiyona yabaye ejo wundi kwa gatandatu. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Rayon Sport yatsinze Bugesera FC ibitego bitatu kuri kimwe umutoza wa Bugesera FC Abudu Mbarushimana avuga ko uburangare bw'abakinnyi be bakina inyuma ari bwo bwabaye intandaro yo gucika intege hakiri kare Ikipe ya Musanze FC yatsinze Etoile de l'Est ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba abafana ba Etoile de l'Est batashye bitotomba bavuga ko gutsindwa kw'ikipe yabo byatewe n'umusifuzi wari wayizonze
akiri mufite mwiza usukuye ugaragara twakinye rero n'iki
na rubitire uko nabonye umukino wagenze neza ni sawa ariko ikibazo ni nk'aho twakinye na rubitire twari twatsinze ibitego bibiri icya gatatu baracyo twibye kandi igitego cyari cyagezemo none se ubu ntamwe n'abanyamakuru n'abandi bose mugerageze umukino mujye mureba ukuntu mushaka ko uburyo muhabigenza abasifuzi mwebwe aka kanya ikibazo kiri hehe cy'abasifuzi isaha n'umunota bazengereza amakipe kugira ngo twaguma muri ibi ngibi
imikino yagombaga kubera kuri stade Umuganda y'i Rubavu yarasubitswe iyo mikino itarabaye Muamarine FC na Mukura Victory Sport n'uwagombaga guhuza Etincelles FC na APR FC uyu munsi kuwa mbere ejo kuwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu hateganyijwe imikino y'umunsi wa kane w'iyi shampiyona kuri uyu wa mbere Police FC irakina na Gorilla FC kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ejo kuwa kabiri Bugesera FC izahura na Gasogi United kuri stade ya Bugesera Rutsiro FC ihure na Mukura Victory Sport ku kibuga kitaramenyekana kuri stade y'Igicumbi ikipe ya Gicumbi FC izahura na Kiyovu Sport naho kuri stade ya Kigali i Nyamirambo hakazabera umukino wa karundura uzahuza APR FC na Rayon Sport ejo bundi kuwa gatatu ikipe ya Musanze FC izakira Espoir FC kuri stade Ubworoherane Musanze AS Kigali ikazahura na Marine FC kuri stade ya Kigali i Nyamirambo mu wundi mukino uzabera kuri stade y'Ingoma ikipe ya Etoile de l'Est izahura na Etincelles FC kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya AS Kigali niyo ya mbere n'amanota icyenda naho Etoile de l'Est y'akarere ka Ngoma ikaza ku mwanya wa cumi na gatandatu na wa nyuma ikaba nta nota na rimwe irabona mu mukino cya basketball ejo bundi kuwa gatandatu muri Kigali Arena i Remera habereye umukino All Star Game wahuje abakinnyi b'intyoza bari bagabanyije mu makipe abiri uwo mukino warangiye ikipe ya Olivier Shyaka na bagenzi be itsinze ikipe yari yobowe na Dieudonne Ndizeye amanota 77 kuri 73 yari Claude Munyandinda i Kigali
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Bujumbura nchuti mwari mudu teza matwi ahani waduchetu wa turabangiri ya makuru ni vigani rovzia achu vya kino gitondo vya libide mesejo na jodian ni nahazwe dushimira bagi zulara bose ngo biteguru kwe vijongere wa shikire mulibo harimu fasil gebehu ya vye geranije tukwe mi kuzina jia wagenzi wa achu tuvike banwe tuifuiza kuwanda nyamura ni guamzo mulimu vyose na huta.